radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tutiba mwanye mwabonye ucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje mwese ikaze kuri radio yanyu. Tugiye guhera ku makuru yo hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Bashime mwese ko mwahisemo radio ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abantu batari munsi y'icumi barayibishwe, abandi barenga 20 barakomereka mu gitero cy'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab bagabye mu mujyi wo muri Somalia uri hafi y'umupaka wa Ethiopia. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Abo barwanyi ba Al-Shabaab bakoze icyo gitero mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Ato mu ntara ya Bakool muri Somalia. Byatumye haba ukurasana gukomeye n'inteko za leta ya Somalia. Umwe mu babonye ibyabaye atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yamenyesheje ko abagwanyi ba Al-Shabaab batangwe igitero cyabo bakoresheje imodoka zatezwemwo amabombe hamwe na za mortier imbere yuko barasana n'inteko za leta. Abagize inama nshingamateka ya Somalia bari mu gisagara cya Ato aho ariko batanga ifashanyo y'ibifungurwa igenewe abanyagihugu basinzikajwe n'inkurikizi z'uruzuba ivuye ku mugwa mukuru Mogadisho igihe icyo gitero cyaba. Ivyo kwa abantu baserukira leta aribo barondegwa muri ico gitero ca Al-Shabaab ntibitomoye. Ukurasana hagati y'abagwanyi ba Al-Shabaab n'inteko za leta ya Somalia zifashijwe n'inteko za Ethiopia kwamaze amasaha 3. Ato igisagara kiri mu ntara ya Bakool yo mu manuko bwa Somalia ni kimwe mu bisagara bitatu abagwanyi ba Al-Shabaab bakoze ko ibitero mu ndwi iheze. Abategetsi ba Ethiopia baremeje ku munsi wa kane w'indwi irangiye ko abagwanyi ba Al-Shabaab bakoze igitero ku butaka bw'ico gihugu yamara ko inteko za leta zabatujije.
Muri Afrika y'Epfo, ishyaka riri ku butegetsi ANC ejo ryatangije igiterane kigamije gusuzuma ingamba zaryo mu gihe hari ukutumvikana hagati y'abayoboke baryo n'igihugu kikaba gihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Hafi y'imyaka 30 inyuma y'uko umugambwe ANC ushitse ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, abawushigikiye batera bagabanuka batari bake bagiriza uwo mugambwe kurangwa na ruswa ikomeye kandi kutashize mu bikorwa imigambi yo gufasha abirabure bakenye mu gihugu. Bitegekanijwe ko abategetsi n'abanywanyi 2000 bitaba ikoraniro ry'iminsi 3 ry'uwo mugambwe. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko iyo koraniro ryotegerezwa kuba ihuriro ry'ivyumviro bigenewe imigambi yo gutuma igihugu gitera imbere hamwe n'abanyagihugu bacu. Bitegekanijwe ko iryo koraniro ryemeza imigambi igenewe kwihweza ibibazo vyihutirwa nk'ikibazo c'ubushomeri buri ku rugero rw'ibice 35% mu gihugu, ubukene bw'abanyagihugu na ruswa bitera vyiyongera hamwe n'ubutunzi butera buyanza. Koraniro ry'uno musi ku wa gatanu n'igipimo ku kugene Perezida Ramaphosa ashigikiwe n'abanyagihugu imbere y'ikoraniro rikomeye ry'umugambwe ANC rizoba mu kwezi kw'12 aho azorondera gusubira kwitoza mu mabanga yo kuba umuyobozi w'uwo mugambwe. Ahanganye n'abatari bake muri ANC batamushigikiye cyane cyane abagishigikiye Jacob Zuma yahoze ari perezida bazoshikiza umukandida wabo azohiganirwa ubuyobozi bw'uwo mugambwe.
Arakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Nshuti bagwanyi b'ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tujye noneho mu Burundi. Komisiyo yo kumenya ukuri no kunganisha Abarundi CVR ihamagarira abasirikare kutumvira amabwiriza mabi bahabwa n'ababatwara mu bihe by'umwiryane no kutivanga muri politiki. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru afite inkuru irambuye.
Kubw'umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, igisirikare c'igihugu caragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi 1972. Uri mu biro bikuru vya gisirikare, umugwi CVR wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata, gufunga no kwegeranya bishwe ico gihe. Pierre Claver ndayicariye atwara uwo mugwi CVR.
Muri ijya myaka ya 71 na 2 na 3 umushikiranganji ukwivuna abansi yari umukuru w'igihugu. Ivyabaye rero mu 2022 abasirikare barimwo n'intara zaciye zirongorwa n'abasirikare.
Provincial yahagaritse, provincial yafashe biduga igitega abahagaritswe bava imwaro Ruyigi, Cankuzo, Karusi, Bugendana batransita d'abord muri komando. Abanyeshuri 200 kuri testament baje gutwagwa numu ofisiye avuye muri eta major.
Raporo ya sever yerekana ko igisirikare cy'ico gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu. Ishirame ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi sever ryoryo ribona ko uwakoze cahari we akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa ugwego rwose canke ubwoko bwose. Ase genocide cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo rwego ruzohava gwihora muri kigihe. Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu adomu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyoroza abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abahamagara nyabona kwikebuka nibakurikiza amategeko mabi bohabwa.
Birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kimeneza umutekano zigira polisi batahura yuko hampande ya karya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora canke bamutuma gukora ibitaye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuye abazwa kagutse twabibonye mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe hari abarundi bariko bariyamiriza ibyo honyango by'ibwirizwa shingiro hariho bamwe mu basirikare bahakanye igikorwa cukurasa abantu bariko bagira imyiyerekano.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka. Yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana.
Abagize urwego rwo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakozwe ko n'indyane Burundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri kuzashikiye Burundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu Barundi bogira icyo baterereye kugira ukuri kuzabaye mu Burundi kumenyekane maze Abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano.
Mu ndwi yahariwe Abarundi baba hanze diaspora iriko hirabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi 1972 no kunywanisha Abarundi. Prezida Ndayishimiye ahamagariye Abarundi kugumya umutima munda.
Rero ubwa mbere nukurondera kuba stable je ntari ikintu hundi ubu mutima urabona ko Abarundi bafise umutima munda kandi dufise ibintu biteye ubwoba imbere yacu. Burya ibi bintu vya severe vyari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans probleme bizotubera icigwa kugira ntagira n'umwana azosubira gusamara muri kazoza. Je ndibuka umunsi Nze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufise ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi ngo je ngo ndafise ubwoba ntubwo bumeze gute turaganira babashe ngo ndemeye bwawe ndi ko hari leta vye ikintu ca mbere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo canke umuvyeyi wiwe.
Mu myaka itatu iheze umugwi sever kuvuga ko wazuye ibisigarira vy'abantu baringa ibihumbi 2022 bishwe muri 72. Mu kwezi kw'12 umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwo bwicanye ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanye bwitwa gutyo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugeze noneho ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize amezi abiri mu Burundi no mu Rwanda havugwa indwara yibasiye inka izwi nk'indwara ya Rift Valley. Ni indwara yaje itunguranye mu gihe ubutegetsi bwari bugikora ubushakashatsi ngo bumenye uko bwahangana nayo bwafashe icyemezo cyo gufunga amabagiro muri iki kiganiro iwanyu mu ntara turasubiza amasi nyuma tureba uko byatangiye nuko byifashe magingwa yandifashisha bagenzi banje uko bagiye batanga amakuru duhere mu Burundi aho abategetsi bafashe ya mbere rugikubita mu gufunga amabagiro eloje wirikaneza
Muna hanga zosa zo Burundi harahezi ndi wizibiri ama chuni lilo changi ibanza vizu kubagira mwa bidakora. Ariko kandi na mata ya rabu zergose kubeli ngwale adu semogihugu itera cha ninha ikashobora no gufata abantu biciye mu nyama na mata. Twaganiriye na bamwe mu banyagihugu wo mu ntara zitandukanye zirimo ubanza na cibitoke mu buraruko bushyira uburengero rumonge mu manuko bushyira uburengero imuyinga ngozi na kayanza mu buraruko bushyira ubuseruko ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike gitega ba bari batunzwe n'umwuga w'ukuba aga bacuruza inyama mu masoko n'abazosa mu butubare hamwe n'abadandaza amata hati bagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama bose bamenyesha ko bahanzwe umukenyezi w'umugisagara cha Bujumbura atashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko kiza kiryunyura rubukene bw'ibindi bintu bya nkenerwa byosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro
meze nabi cyane ubuzima buguma bugora umunsi ku munsi biguma byunyuka ara nta sweat twatumaze imisi dufise twende sweat twikora ku mata na akino na kime tufese sa mata si sukari nituhuni yotu jani yotu vamo wisani nyamazo za nubundi zaja abakire munga wana tatuwaza tulakumviza limwe ilime tuka hakuwa wana none tuwala hebu minuja sebila zinji mcheri biarange
umunga wumri komine mabayi muna rachibi toka vuga kohe julike na jinya mau unufti gitungwa kikena na
uvichene burare enze na ukwela gatungu muna takikora
umunga wachurubu zinyamazo keje muna ya wanzawe ya chia hita mwavu wabuga angogu hindurira itakabuja wa munga na
abakriyate bahomorete agatawe kokeje udufiriti twibiraya turiko cyamenyeza vuke bukanyene kuko tabindi butubona twokora nyene 30 byahera mu gubu byose tukaje twicara uko nyene ibyo bindi bishashe navyo urumva utangura bushashe nyene urinda guhomba nyene ucutekereza
umunyanga yanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe nuko hari inka zaraguzwe ubuzi kirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi umwuga ari wo wari umutunze
twicara nyene umva rwokora iki twicara kandi dedu vise ningorane ko pero fisi nkanyi kwa hirisa nguwe para guze kutete korezo hafatu zita andaz na mafranga yoko sumira matu zafatu ya mura kuwera beming abo kwa guli na abo nifemira kwa yadu subizi kuko ngizo nga tuzikula tui tezeti kukoli kwa inga kwa hivanza tuwaga misi yose misi yose ukura nginga ziki nginga zitanu nginga chumi katike kanyo kavukati inga yosi zohera zanga zose na zisohoji
haba hanzwe nukutawa agi nga saba yanga yanga bo njene umugabo wa tarjingurube kuwera ukwe merakuti nijiwe ya gani ya nishuja Amerika atashi
ngurube nari kuja no mukibanda kuraba ingurube none ingurube sinja nabana ntibaheje urumva dusha tuguma twirira isombe ntakunda
umugabo wundi wo mu ntaya cy'ibitoke nawe imwe muzabanyagihugu baho bakunda inyama cyane bita kaboga abajwe no kubona amafi n'indagara byo zisubiriye bisigaye ari nk'umuzi wibuye
nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka indagara ikiro ubujumbura zimwe za nyuma zonyene ni 60,000 indagara nziza ni ikiro ni 180 kugira uronke indagara ufise abana nk'abane batanu zobakoreza ufise nk'ibihumbi 15 kugira ugure uturagara dushaka gukoreza abana ubugari
ku murwa mukuru wa politike gitega bakora amasambusa hingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka
na gashomeri kuburi ico ndabagaburira ingene ndihinzu kuburi ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakena amahera ya komine abazamu ivyo byose bica bimbere kiba
Eka nafsi buriro agahombo bemeza ko ari kanini imfungurwa nyinshi ziherekezwa na gashitwa ubu ntizisohoka
nagahombo tuyinyama mu restaurant zosanzwe dukoresha abantu ntibashaka gufungura ubugari neza mu gihe batarufise inyama cangira gahombo mu rudandazwa sanzwe nkora
n'abatunzu tubare bagizwe ingaruka n'ingi ngo uyu mugabo wahomba buri munsi n'imiburi buri bice 90% byabyahora yinjiza
amahana hando nkamashi yagiye munsi gose ko kare na rudandaza nk'ibihumbi nk'3 undashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nk'30 ku 40 nuko nyine
n'umukenyezi yaratunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mu isombe niko kuko
amafaranga twatoronka dusakaronka twatwidandariza akanono mu isombe ntibisubira dusakudandaza dusakaronka cangaburira abana
kuri uyu wa kabiri iyo mushikanganje ubona imyinyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yavya akanyobwa mugabo hakaba kwitwararika cyane Jeho gide rurema.
Na kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye ariko ico duhanura za binyama nuko zijya zihiye inyama rero no kuziteka cyangwa bakazosa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza ukubanza kuyateka
igisata kijeje ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga 300 arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti. Bimwe mu menyetso byayo harimo kuvumuna mu mazuru, ugucika intege no kuzana amaganga arimo amaraso. Inka ifashwe ntiteba gupfa. Eroje uri kaneza rya Amerika.
Mu Rwanda naho hagaragaye ikibazo cy'amabagiro yafunzwe bivugwa ko atujuje ubuziranenge. Abaturage bamaze iminsi barabuze inyama zo kurya. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi n'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika kikaburira abarya inyama ko bakwiye kwitonda kuko bashobora kwisanga zibagezeho ingaruka. Inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
Tugera mu kagari ka Rutonde cyoronje mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, twasanze amazu yabagaga cyangwa yacuruzaga inyama mbisi afunze. Umudamu utifuje kumvikana mu itangazamakuru acuruza akabari Rutonde, ijwi rya Amerika yamusanze yumva indirimbo zo hambere zizwi nka karahanyuze ari wenyine mu kabari. Yatubwiye ko mu gace arimo ntawemere kuhabagira cyangwa kuhacururiza inyama zitukura.
Urabona ko n'icyekezo kirafunze, ngende gucuruza inzoga yahanarafunze. Ngende ubahiriza gahunda ya leta, ntabwo nshobora gucuruza inyama. Na urabibona harafunze rwose, nahise mfunga kuko amabwiriza ya leta ngenda yubahiriza, ndi gucuruza inzoga. Urebye harimo ibihombo kuko abakiriya baza kunywa inzoga hari burusheti, ariko kubera byahagaze tutagicuruza burusheti twabuze abakiriya. Nawe urabibona nta muntu urimo.
Aha mu kagari ka Rutonde abaturage babwiye ijwi rya Amerika ko nabo bagiye kumara ukwezi batarya ku nyama, yewe bemeza ko basa n'abazibagiwe.
Nyabugogo se ikiro cyo tugura 3,200 ugahita wongeraho n'amafaranga ya transport nk'igihumbi, ubwo ikiro ni 2,400 biba bihenze.
Ni ukubera ngo impamvu twazivuyeho ni uko bavuze kuko muri Rulindo nta muntu wemerewe kubaga. Ubwo rikumva rero nk'umuntu ujya kuzizana nk'ikigali n'ubundi azizana agiye kuzitekewe mu rugo, ntabwo yazizana agiye kuzicuruza. Ariyo mpamvu nyine tuzategereza ko bafunguye, niba ngo bazifunga nago nari nongera kujya inyama kuko ubusanga ahantu hose hari za busheri hafunze.
Radio Ijwi rya Amerika yageze no mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete, nawo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Kubaza ikitwa inyama yokeje bisa no guca umugani ku manwa y'ihangu.
Muraho amakuru ndashaka broshete yo kurya. Meruka inzira mu kigo te baziciriye iki?
Ibi biriho mu gihe hamaze iminsi hatangiye ubukangurambaga mu gihugu hose bugamije gushishikariza abaturarwanda kugira ubushishozi n'amakenga ku nyama barya. Bwana Gaspar Simbarikure mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika, ashinzwe gutanga impushya mu bikorwa by'ubucuruzi bigengwa na rika. Aha aragaruka ku byibanze abagura inyama bagomba kugenderaho.
Kimenyetso kigaragaza ko za nyama zagenzuwe kandi ko zemere kuribwa ni kashe ateraho yabugenewe, hanyuma uzivanye ku ibagiro akatwara cyangwa ngo akizerekeza. Birakwiriye ko abaguzi bajya babaza ibyo byangombwa biherekeza inyama bigaragaza ibagiro zaturutseho kandi bifite ibimenyetso n'ibirango by'ikigo cyarika bigaragaza ko byatanzwe n'umuveterineri ubifitiye ububasha.
Madame Patricia Uwimana afite inzu y'uburiro mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete, avuga ko yagerageje kubahiriza ibisabwa kugira ngo abashe gucuruza ibiryo biriho inyama, asanga bitamukundira mu gace kari mu kato ko katembere kurya inyama zitukura. Avuga ko asanga we na bagenzi be bizabatera igihombo gikomeye. Kurundi ruhande nta yandi mahitamo bafite.
Nyitangira nyine gucuruza hano nabonaga abakiriya ba mu gitondo kuko natekaga gatogo karimo boyiro nkabona abakiriya, ariko kuva byaratangira bazihagarika ntabwo nongeye gucuruza ku buryo hari n'igihe mbona ukwezi kwazashira nkavamo kubera ko n'ubukode bw'inzu ntabwo bwavamo, ku buryo inyama nizo zicuruza ibindi biryo. Ariko kubera ko nyine ari ikibazo twarabyakiriye, ariko nyine byadukomye mu nkokora nk'abacuruzi.
Bwana Simbarikure agasobanura ko igihe amatungo arwaye biba bisaba kwitonda kurya inyama zayo kuko bishoboka ko izo ndwara arwaye n'uwarya inyama ashobora kuzandura.
Hafi 70% by'indwara abantu barwara n'amatungo arazirwara. Muri izo ndwara rero twavugamo nk'igituntu, twavugamo nk'indwara z'inzoka ya tendia, twavugamo indwara z'amakore nazo zishobora guca mu nyama, n'izindi ndwara nanone zishobora no guturuka ku bantu batunganya inyama.
Amakuru dukura ahantu hatandukanye uhereye mu nzego z'ibanze aratubwira ko aho batemereye kurya inyama zitukura bishingiye ku cyorezo cyateye mu matungo cyahawe izina rya Rift Valley. Umwe mu baganga b'amatungo utifuje kumvikana yavuze ko iki cyorezo iyo kigeze ku nka ifatwa iva amaraso mu mazuru ikanatukura ku mabere n'ibindi. Ubugenzuzi bwakozwe hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwa 10/2021 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika bwagaragaje ko mu mabagiro 49 yakorewe isuzumwa 7 gusa ariyo yujuje ibisabwa ku kigero cya 70%. Iryo genzura ryarika ryanagaragaje ko amabagiro 20 basanze yujuje ibisabwa ku kigero hagati ya 50% na 69%, naho 21 yagenzuwe yari yujuje ibisabwa ku kigero kiri munsi ya 50%. Ni mu gihe amazu acururizwamo inyama ari yazwi nka busheri 159 yagenzuwe agera kuri 105 yonyine niyo yujuje ibisabwa ku kigero kiri hagati ya 50% na 69%. Intego y'ubutegetsi ni ukongera ubukangurambaga ku bacuruza n'abagura inyama kugira ngo haboneke inyama zujuje ubuziranenge, kuko inyama zifatwa nk'ikiribwa gikenerwa n'abatari bake. Akabugira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turasubiza amaso inyuma. Burundi bimaze gutangazwa ko hari amatungo yanduye iyo ndwara ya Rift Valley, hahise hafatwa ingamba zo gukingira amatungo. Gahunda yatangiriye mu ntara ya Ngozi mu cyumweru gishize. Inkingo zitangwa ku buntu. Inkuru yateguwe na Desire Hatungimana.
Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi, Nkurunziza Serge, ari kumwe n'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, Ninterese Martin. Nkurunziza Serge yamenyesheje ko icyo gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha Abarundi n'u Burundi.
Uyu munsi twazanye incanci 1000, no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi, n'izindi 500 mu ntara ya Karusi. Ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka incanco zigera ku 100,000 bwa duce tubandanye iki gikorwa, kandi mu gihugu cyose tuzohashyika, kuko mu gihugu turafise inka zababa 180,000. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingire, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyesweza tuzicandage mu nyuma, ariko twari twihutiye guhera ku bitungo by'inka.
Naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift yasinzikaje, Nkurunziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe, inka zabo ntizahonera.
Shimire cyane abene gihugu kuntu mwitwaye, uko ingwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagari kuruja n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane. Vyaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi bo, turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini.
Unamatari w'intara ya Ngozi Ntacho Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona icyo gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara.
Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri bya baba kuri 273 zapfuye, akaba ariyo n'izindi zikigoyagoya zigwaye abene gihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa, kuko abene gihugu bari barihebuye. Ariko no munsi tukavuga tuti ash
abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye
kuri gikorwa leta idukoreye kije hageze. Abantu bari batunze ku mutima bazaho kubiza hava bigena mishiza narya harimirije itangwa y'amashuri byogwa y'abavyeyi. Ariko muri kano kanya kubona leta mvye leta Nkozi yimbere ikatangura gutanga urushansho, twebwe abenegihugu turafise icyizere yuko mu minsi iza tuzotangura kuvyikorako.
Kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cyane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima n'ukorora twakora ku gitungwa. Kandi rero unca make urabona ibintu byo kugira umuntu borore akoresha wa mutahuva mu nka nyine atakiye neza cyane.
Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa 5 kuno mwaka, itangurira mu ntara za Ngozi mu Yinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo ryandwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413 impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214 iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13/19 zigize Burundi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko yafashe ingamba zo guhangana n'indwara iterwa na virusi ya Rift Valley ifata amatungo yuza ndetse n'abantu. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika i Kigali, Asumta Kabuyi.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nibwo mu turere dutandukanye tw'igihugu humvikanye izamuka ry'ibiciro by'inyama. Icyo gihe abashinzwe ubworozi mu Rwanda bagaragaje ko iki kibazo cyatewe n'uko amatungo yiganjemo inka yafashwe n'indwara yitwa Rift Valley. Dr. Solange Wituze, umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu. Uyu muyobozi avuga ko iyi ndwara yagaragaye cyane mu ntara y'Amajyepfo no mu turere twegereye imigezi ya Nyabarongo, Akanyaru ndetse na Kagera. Muganga w'amatungo Wituze asobanura ko ubu hafashwe ingamba zo guhangana n'iki cyorezo.
Amatungo yose afuhererwa kabiri mu cyumweru, amatungo yose yuza arakingirwa. Ubu ngubu tugeze hafi ya za 95% dukingira inka, ihene n'intama zose zo mu gihugu zidahaka kandi zifite hejuru y'amezi 3 zivutse. Ikindi ni ubukangurambaga dukora mu borozi ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu. Ibintu byose byo kuvanaho ibihuru, kuziba ahantu hose hari ibiziba.
Mu turere tunyuranye iyi ndwara yagezemo, intara y'Amajyepfo yagaragayemo, sinabashije kuvugana n'aborozi babo, ariko abo twavuganye bandi bagaragaje ko bahuye n'igihombo gikomeye. Uyu ni Ndimubanzi Jean Baptiste na Haragirimana Vincent batuye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, bombi bapfushije inka zabo muri iki cyorezo.
Wese afata umwanzuro ati ni betame nta kundi no kwishakira aho ndayihambye. Ingaruka ubu ngubu umva n'abanyeshuri sinzi, hari umunyeshuri ugiye gukora muri iyi minsi sinzi n'amafaranga yabona.
Yafashwe mbonise itarya neza, ubwo itangira ishokora bakomeza kuyiha imiti bayiha niyo gutuma wenda yanarya biranga, birangira nyine ipfuye. Ntabwo yari inka nkuri ibyaye kabiri ku buryo nagomba kuyigurisha 400 wenda. Ubu ninshaka guhinga ni ukugura ifumbire, kuko nta yindi nabona yo nakura ifumbire.
Si mu Majyaruguru habonetse iki cyorezo honyine, kuko no mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, Bwana Habimfura Fabien yabwira Ijwi rya Amerika ko iki gihombo cyabagezeho.
Ingaruka za mbere zabaye ikibazo kijyanye n'inyama cyarabuze kuba ise hajyaho akato ko guhagarika icuruzwa, ibagwa ry'amatungo. Ikijyanye n'inyama cyate kigira ingaruka cyane ku bantu cyane, buraza abana ku mashuri ntibiga. Mbo nanone ba baturage muri rusange za nyungu rusange kurya akaboga birananiranye, kunywa amata birabuze.
Nubwo aborozi bahuye n'igihombo mu ntangiriro z'uku kwezi, Madamu Wituze ushinzwe ubworozi muri RAB yumvikanisha ko kubera ingamba zafashwe ubu ibintu byasubiye mu buryo.
Itungo ryose rigiye kujya kubagwa, inka, ihene n'intama zibanze zipimwe muri laboratoire, tukazipima amaraso mbere dukoresheje ibipimo bya PCR amasaha 28 mbere y'uko zibagwa. Ariko ubu ngubu tubasha gutestinga mu gihugu cyose ku buryo ubuzima bwarakomeje. Niyo mpamvu mbona ko nta kibazo kigihari, ariko ntabwo twari twadeklara yuko yavuyeho. Kubera yuko kugira ngo tudeklare ko yashize mu gihugu nuko nta tungo na rimwe riba ryakabaye. Gusa ubwandu bwayo uyu munsi bugeze nko kuri 0.1%.
Ni abaruwa ryakozwe ry'amatungo yahitanywe n'iyi ndwara. Ariko ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda RAB cyatangaje ko mu Rwanda habarirwa inka zigera kuri 1,400,000, ihene zigera kuri 1,170,000, n'intama zisaga 600,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ahantu dusoreje aya makuru, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Mu kanya gato rero radio yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki n'imigikuri. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranyijwe na Dieudonné Cyubahiro, ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho, namwe mwese abo twari kumwe. mukomeze kugira ibihe byiza mwumva izo njyana. Weekend nziza.